Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2018. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva misi yose amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi kugeza saa 11 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kazi rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumvire ku kiganiro c'uyu munsi. Prezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa vy'ishirahamwe ry'Abanyamerika FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro babicishije mu binyamakuru vya Tanzania. Inyuma yaho mu misi heze kandi Prezida Magufuli yari yahanuye abakenyezi kudakoresha uburyo bwa family planning avuga ko abantu bashaka kuvyara badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu zo guhagarika imvyaro muri Tanzania. Ivyo muvyumvira kwiki mubona umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akamaro muri Afrika y'ubuseruko mu karere k'ibiyaga bya Afrika mu karere k'ibiyaga binini nako canke muri Afrika muri rusange. Rero hamagara mushikirize ibazo n'ivyumviro nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Nimero ni yayindi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramwo ikaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu tuganira hanini ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Prezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa vy'ishirahamwe ry'Abanyamerika FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro babicishije mu binyamakuru vyo muri Tanzania. Ni nyuma yaho mu misi heze kandi Prezida Magufuli yari yahanuye abakenyezi muri Tanzania kudakoresha uburyo bwa family planning zimwe mu mpamvu ari uko abantu badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu zo guhagarika imvyaro muri Tanzania. Ivyo muvyumvira kwiki mubona umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akamaro mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko mu bihugu vya karere k'ibiyaga binini canke muri Afrika muri rusange. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo uno munsi turugurura imirongo ya telefone tuganire mushikirize ibibazo n'ivyumviro na mutumire nyirizina uhari asigura canke yatanga icyumviro ciwe. Ni mwebwe duhaye urubuga kugira ngo tuganire kuri iki kibazo icerekeye ukuvyara ku rugero, gukoresha family planning, imigambi yo kuvyara ku rugero. Rero muhamagare mushikirize uko mubibona iki kibazo bihereye kuvyo umukuru w'igihugu cha Tanzania amazi misi avuga kuco avyiyumvira ko. Rero nimero ni yayindi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndayisubiramo iyo nimero ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Reka tube twumviriza aka karirimbo muhamagare mushikirize ivyumviro.
Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord.
just like the sun, light up the earth, you light up my life. You're the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm-hmm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm-hmm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yes, I know, mm-hmm. You are my African queen, and I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above, cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve.
Yari Two Face karirimbo ni My African Queen aririmbira abakenyezi muri Afrika. No musere rero tuko turaganira abakurikiye ni kibazo cerekeye family planning ukuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro. Umukuru w'igihugu ca Tanzania uko abibona twabisiguye we abona yuko bidakenewe kandi yuko atari vyiza ku buzima bwo mukenyezi n'igihugu mwe mubibona gute. Reka tubanze kuja ku mirongo ya telefone twakire abafisi ibazo n'ivyumviro duhere kuri Innocent. Wiriwe neza Innocent?
Miriwe.
Urahura komeye.
Aje ndashima Imana.
Ni vyiza cyane duhamagaye uri hehe?
Ni mu Cibitoki.
Ubibona gute none ivyo? Ivyo president mu Cibitoki cha Rugombo canke mu Cibitoki Bujumbura?
Cha Rugombo.
Ni vyiza cyane. Ikibazo canke cyumviye.
Ibintu president yavuze mbona ari byiza kuko kijya kibazo cy'abakubabyeyi kirakunda kubagirira ingorane iyo bagiye guhagarika imbyaro cyangwa kugira abadare ku rugero benshi barashobora kugira ingorane bakaca bagwara kandi iyo bivugije bivuza ku mahera menshi badashobora no kuronka yaba babigira bakaca baza barabavura ku buntu byari byo. Ndashikira perezida wa Tanzania Magufuli kuba yarahagaritse bijya bintu vraiment.
Kuri wewe uravuga ko ari kubijanye n'amagara yabo ariko perezida Magufuli aravuga kandi yuko atari na byiza ku gihugu we wabona yuko ahubwo banye Tanzania bakwiye kugwira bakaba benshi atampamvu zo kubagabanya wowe ivyo bivuze kwike.
Ni babe benshi nyene kuko iyo umuntu abyaye abana bakeyi atayijajara ntasubiye no gukora kuko ababona yuko umenga yarahejeje ukacyo usanga yarahejeje nta cyadosubira kuronka.
Abafise amakenga nabo kuyabagaburira none bo byogenda gute
yo kubagaburira?
Wowe babita ko bafite
nukuru nukurondera uraronderera nyene ukabaronderera hama bakaronka n'ibyo ubagaburira
urakoze cyane ino sangaho mu kibitoki cya rugombo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi urakoze cyane
ego namwe murakoze
reka tuje ku munywanyi w'ijwi rya Amerika akurikira Adrien uraho
ego namahoro ndakenguruka
ni byiza cyane uri hehe
ndi Muyinga mu gisagara cya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi
kibazo cyangwa icyumviro none
jewe ni icyumviro nshaka gushyikiriza kuri izo perezida wa Tanzania yaraye afashe nk'ingingo je ndiko ndabiraba mbona yuko yakoze iyo ngingo ibikwiye kubera je ndi nk'umukizo muri ekereziya katolika ndaze muri ekereziya katolika hano mu Burundi ariko ntibasigura yuko bijya bintu bya planingi abakristu bobireka kugira ngo babyare abana nabo bagende ubuzima bwiza bakatubwira yuko mu bihugu byo hanze hariya abantu bagize bijya bintu byo kujya kuri planingi ubu bamaze kuba nabi ariko bararondera ahubwo n'ukuntu boronka abana bidakunda rero nkaca mbona yuko ika bintu atari byiza cyane na bukebuke ubwo abantu nyine bakoresha ubwenge hariho ibyo bitwa ngo ni kurondoka mu buryo kama mu buryo kamere none bagakoresha ubwenge bwabo nyine kubera Imana yaratumanye ubwenge kugira ngo tubukoreshe ntibazira yuko umuntu atakaganzwa n'umubiri gatusanga niwe ukora mukoresha ahubwo hariwe yo bukoresheje rero nkabona yuko ibiringo ahubwo icyo hageze kubera ni kubakingira muri katota kabo ntibazogira ubuzima bwiza ino ibyo bintu byiza urumva yuko mu nyuma heza akamererwa nabi iyo babikije hakiri kare
kuri wewe rero ubona yuko nubwo batokoresha family planning bashaka gukoresha ubundi bwenge nk'uko babivuze bakiyumvira neza abana bakeneye ko bangana bagakoresha ubundi bwenge bwo kubyara ku rugero ariko bakabyara ku rugero canke bubandanya barondoka uko biri kose
ego cyane bo byara ku rugero ariko batishije mu bijya bintu by'ikinyuzi cyangwa ibyaziga nshinge kandi birakunda kubera no muri ekereziya uri kurara babarabyigisha kandi ugasanga barabitahura bigakunda bikagenda neza rero nabyo nyine mbona umenga byogenda nk'uko kandi birakunda
urakoze cyane Adrien urakoze cyane
ego cyane nawe murakoze ku cy'u Amerika n'ubwambere nkamagaye murakoze cyane gose mugire umuhingamo mwiza
murakoze cyane gose radio ishuri rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse icyo tuko turaganira kuri uno munsi nibijanye na family planning perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli we abona yuko idakenewe kandi agahamagarira abakenyezi muri Tanzania kutayikoresha afise impamvu nyinshi zimwe muri zo mpamvu avuga yuko bibangamiye igihugu avuga yuko yasavye abakenyezi muri Tanzania guhagarika ubwo buryo bwo kugenzura imvyaro n'ikoresha ry'imiti yo kutavyara asigura ko ari bibi ku buzima bw'igihugu ko butuma habura abakozi imwe mu mpamvu avuga ati bituma babura abakozi kuko yavuga ko yatembereye mu bihugu bitandukanye vya Buraya agasanga yuko abantu ntibavyara abana bikwiye usanga bafise umwana umwe canke babiri ugasanga barabuze abakozi bakora mu gihugu agasigura kandi yuko kuri we abona yuko ukutavyara ari ubunebwe bw'abantu badashaka gukora rero kuri we bagana yuko family planning idakenewe agavuga yuko ifise impamvu zitandukanye ziri inyuma mwebwe mubibona gute mubona yuko ikenewe ukuvyara ku rugero birakenewe gukoresha family planning mu byumvira kwiki kubijanye no kurondoka cyangwa kubijanye n'ubugwirirane bw'abantu ku isi no muri Afrika muhamagare nimero ni 1202441931 tubandanye rero ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bishwe rya Amerika Lambert
Alo, oui.
Amahoro neza.
Amahoro cyane.
Lambert duhamagaye uri he?
Ndahamagaye n'umugara cyawe cyo mura kandi murakoze cyane umpamagara. Byanze cyageze iyo nziro. Ndakunda gukurikirana ibiganiro byanyu by'Amerika kandi iranyohera cyane.
Urakoze cyane.
Gome. Ko ndakurikirana icyo cyumviro cy'uno munsi cyo kiganiro kijyanye n'iyo ngingo Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaba yafashe. Ego yewe vrema yo planning familiale ndashaka ndayifuza ko yobaho vrema katolikura kubera akenshi hagiye usanga ifasha ku ruhande rumwe irafasha kuko iratuma abantu bagabanuka ntihabigurirana ko umuntu abyihweye mu gisaga aha muri Afrika hari igurirana ry'abantu riteye ubwoba nacyo gituma kenshi usanga hari ugaruka rwinshi rumwe ugasanga rukorora abaho nabi ugasanga abana bari mu mabarabara ntakibafasha muga kenshi tumaze bihugu byateye imbere by'abazungu urabona yuko planning familiale yafasha akamaro kanini kuko usanga nk'umuntu afite nk'abana babiri cyangwa umwe n'icyo gihe akashobora kuba na ansare agashobora kubitwararika akabarera neza kandi urabye usanga mu byo bihugu bya Buraya za Amerika kenshi usanga iyo planning familiale atangaruka ndi Itali ego mugabo ino muri Afrika benshi baravuga cyane yuko iyo planning familiale ivuga ijya miti bafata yo kujya ku buryo ko benshi ibazanira ingaruka ndi ugasanga nk'umukenyezi ariko aramererwa nabi gusa igihe kintu nasaba nashaka yuko imbere yuko ubwo buryo babukoresha mubanza bagapima umuntu bakaraba yuko ubwo buryo baba bariko barakoresha buhuye n'umubiri wiwe kuko nibyo bituma ubuzima bw'umubyeyi bubangamirwa nuko ushobora gusanga ahita arakoresha uburyo bidahuye n'umubiri wiwe ugahita usanga amagara y'uwo mubyeyi arabangamiwe. Ego cyumviro cyanjye ni cyari
ni ukuvuga kuri wewe rero amagara atabangamiwe abantu bobikoresha planning familiale kubw'umukuru w'igihugu cya Tanzania we avuga yuko yagendeye mu bihugu bya Buraya icoco yakivuze ko avuga yuko bagiye baravyara abana bake cyane ku buryo ko ubu biriko birabagora kubaja gukora ubuzi abakiri bato ni ukuvuga ko abantu bashaje ari benshi kurusha abakiri bato icyo wewe uciyumvira ku iki ubona yuko nabyo bishobora gushika planning familiale ibandanyije gukora cyane umurindi wo kuvyara ukagabanuka cyane ubyumvira ku iki
bo icyo ndabyumvira ko ahubwo ikintu kiba gikenewe bakwiye gufata ingamba bagafata ingingo bakavuga ati nk'imyaka tuko turaraba turashyizeho turarekuye uruhushya turatanze uruhushya kugira ngo planning familiale ibe hanyuma bagatandukanya nk'igihe bakavuga ati ikindi gihe tugomba tuce planning familiale tuyihagarike baza barakabukanya kugira ngo ego kuko nicyo kirashobora kuhaba ugasanga hariho population vyeyi abantu bakuze cyane kuko n'ibihugu bya Buraya usanga abakozi bava ino muri Afrika aho usanga abajene ari benshi cyane kandi bari anagidagidite bashobora gukora bagifite ingufu ego
urakoze cyane gose Lambert turagushimiye
ego murakoze namwe
radishwe rya Amerika isamiranira Washington DC tubandanye ku murongo wa telefone Bonaventure mahoro neza
mahoro mahoro
Bonaventure duzijwe duhamagaye uri hehe
Tanzania
n'ara y'Kigoma. Ni byiza cyane kumva uri kuradukurikirana kuko no munsi tuganira ku biriko biravugwa cyane mu gihugu cya Tanzania. Uvyumvira ku iki byo Perezida Pombe Magufuli yashikirije ahagarika irishira hamwe ry'abanyamerika rihamagarira kuvyara ku rugero cyangwa guhagarika ibyaha.
Egome ona ro yafashe ngingo rimwe na rimwe navuga ni Tanzania turaje no gutunza ifise n'ukuri burakwiye cyane gose. Sivyo turaraba nk'aya matongo ya Tanzania na cyane cyane nko ngaha Kigoma urashaka gusanga superfisi nini akarere kanini ya cyane gosi ari amashamba ukashobora wongera muri za Mwanza ukagenda za Kagera navuga ni bobo amashamba baracaya afite haruhande yivyo nizere ngirango yoba yamaze kubona ingorane ibitaningi familiane planning familiare aribyo bisukuye ku rugero ingorane bitera na cyane cyane kuri abo ba mama ni kuri benshi baravuga ati bibagirira ingaruka mbi ugasanga baragwaye amakansere ugasanga baragize ingorane nyinshi hariho n'abandi date zihindagurika bo baca babibona kumbure ngirango kubona biba yavuze ati planning familiare muri Tanzania ihagarare ati aba nabo batinya kubyara n'ibinebwe kumurengirango yafatiye kuri buno butunzi bwa Tanzania ukuntu Tanzania ari ndende ubutunzi bwifashe neza hanyuma acafatira no kuri izi ngorane abamama bakunze guhura nazo sindi bazaenda ngo ni toyoba yafatiye
none kuri wewe ubu muri iki gihe bigereranywa ko umukenyezi muri Tanzania avyara nk'abana nka batanu kuri we akavuga yuko bakwiye kubandanya barondoka nk'umukenyezi umwe ubona ugereranyije n'ubutunzi nk'uko bivuze ubutunzi bw'igihugu cya Tanzania ubona umuntu yovyara mu muryango nk'abana nka bangahe
kubyara abana batanu nivyo hanyuma ubutunzi bwa Tanzania nuko iri tuvugishije ukuri ntiwashobora kubugereranya n'ubutunzi bw'Uburundi cyane ubutunzi bw'ahandi nk'ababiri mizi niyo barimye bobo baragonga ivyo bimbura amashamba ni menshi urazi nk'igice kinini kitarimwo abantu ni kinini cyane gose nk'akarorero nk'ayo makambi wumva yandutaganya rwose na Mtendeli uraga ntiri ni kure cyane rwose mugabo ukacuraba etandi ukacuraba ukuntu hangana ni serivisi nini cyane rwose urumva Tanzania no kuri bavuga ntibaracifise mu bintu bijyanye n'amatongo kubona rero afata inkingati ntibazara babashoboye babandanye kumburengera ngo yagikwiye kuri buno butunzi cyane cyane jyewe nafatiye ku butunzi bwa Tanzania
birumvikana cyane rwose none kuri muri Tanzania tugize amahirwe tukakuronka ku murongo abantu bavyakira bate ingingo yiwe ayivuga ku iki bo bavyakira bate cyane cyane abakenyezi
sinda tora gukurikirana aya mateleviziyo ya Tanzania kuko naje inkuru ndayose mu mwanya ariko ngerageza kuraba ijya nino je nabona kweri batumvyakira nabi kuko urashaka nko gusanga nk'umuntu umwe ari nko ngaha ubundi kwacu gusanga ari nko kuri metero 50 urumva kubyara benshi urumva biranagwiza n'imiryango kuri bo je navuga ni iyi ngingo mbere kuri bo ni nziza cyane rwose urabona barafite n'ibyo bajya barafite ntibeti n'amashuri
Bonaventure telefone yari mu iramugoye gato yaravuze yuko bafise n'amashure ivyo nivyo koko kuko mu 2016 president Magufuli yari yatangaje aho amashure yaba kwagusa yatangaje yuko naho nyene yuko abantu bakwiye kuvyara bakarondoka kuko yavuze ko amashure ari yari yuguriye kuba kwagusa rero avuga ati nta mpamvu yuguhagarika imvyaro kubwa Bonaventure ati ningingo nziza arayishigikiye kuko ivyabona muri Tanzania nuko ubutunzi burahari amatongo arahari abantu barimye barimbura hati rero ingingo ya John Pombe Magufuli president wa Tanzania ishitse ishimishije kuko ibintu uko vyifashe muri Tanzania nta kibazo Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mubandanye muhamagara mushikirize ibazo n'ivyumviro ku ngingo y'umukuru w'igihugu cya Tanzania yo guhagarika amashirahamwe ahamagarira abantu guhagarika imvyaro rishirahamwe ry'abanyamerika FHI 360 ryahagaritswe kwamamaza ihagarikwa ry'ikuvyara cyangwa kuvyara kuvyara ku rugero yahagaritse ayo mashirahamwe rero ibikorwa byayo avuga yuko bidakenewe yuko abanyetanzania bahagarika kuvyara cyangwa bavyara ku rugero nimubandanye muhamagara mushikiriza ibazo n'ivyumviro no kuri Facebook turabahamagariye naho nyene turashaka gusoma ivyumviro vyanyu tukabishikiriza abandi tubibutse adresse yacu ya Facebook ni VOA radio yacu VOA radio yacu
Si soy yo motabuza ndaje mugisha bwawe mwami kumusazi wawe ni hobi boneka dura niwe gusa unaura minyishu niwe gusa unabara Minda kuingize nuvuge uriho uriho
Radio Ijwi ry'Amerika tubandanye ku mirongo ya telefone tuganira ku kamaro ka planning familiale no kuvuga wa mugambi wo kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro ni mu gihe mukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa by'ishyirahamwe ryo muri Amerika FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro rero babicishije mu binyamakuru vya Tanzania mukuru w'igihugu yabihagaritse ni nyuma yaho kandi mu minsi heze yari yahanuye abakenyezi kudakoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero avuga ko abantu bashaka kuvyara badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu yo guhagarika imvyaro rero turabahamagariye mwese umushikirizi bazo n'ivyumviro kuvyo mubona kuri iryo tangazo ivyo muvyumvira kwiki mubona umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akamaro mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko mu bihugu vya Afrika muri rusange muhamagare kuri ya nimero musanzwe muhamagara ko tuje ku murongo wa telefone twakire Thomas amahoro neza Thomas
Mahoro cyane.
Duhamagaye uri he Thomas?
Ibyo jombora mu Burundi.
Icyumviro cyawe.
Yewe, ahanini novuga ko Perezida Magufuli no mushyigikira. Uko guhagarika imbyaro cyangwa kubyara ku rugero, umwanya muri kurabira umenga birashoboka. Ariko turaje ingaruka iri zikunda gushikira abadamu abagwara ibibyimba bakagera naho amwe bonda abandi bakabyibuha kagira ibiro by'umurengera bakagwara ama hypertension y'uko ibiro byabaye murengera ndaca ndaba ningene iyo bageze kubyibaga ibyo byimba bafise munda amahera asohoka mu Burundi kuduhura nk'umuntu w'umukene ahubwo amahera ari gutuma azararondera bukebo azarashyira kuri konti akazogura gatongo adoreresha umwana yabyaye ama ikintu bahanura nk'abantu bipfuza kubyara ku rugero nabo barashobora gusenga Imana kandi bakaza baraharura ibihe bakabyara bakurikirana ijya abana ntibabyare ntahekana mugabo bakabyara gushika ab'Imana yabageneye kuko usabye Imana nawe isaba yuki guha babiri gusa Imana yashobora kubikora utiri urashyiramo ibintu byo gutera ingorane nk'akarojye bitanga ko yewe nta bintu bisinge njyamo kuko umuntu wubaha Imana ndanabitinya yewe abantu banjye bakurikirana haciye imyaka itanu uwo ari we wese urumva rero kubera ibintu nabisabye Imana yarabimfashije kandi ndabishimye
warabishoboye imyaka itanu utandukanye imbyaro
yego kandi nta miti tujyamo turarindira igihe tukamenya ngo turaharura n'ibihe byacu Imana ikadufasha twese ikagenda neza
ibyo ni impanuro nziza cyane kuko akenshi abantu baragira ubwoba kumbure bakanacika n'inteke yuko ibyo bitabashobokeye na gato rero kuri wowe uhanura yuko bogerageza uko bashoboye kose bagaharura bimwe basanzwe baharura buri kwezi imisi yo kutabonana kugira imibonano mpuzabitsina kugira ngo ntibavyare rero kuri wowe ubona yuko bogerageza uko bashoboye kose ntibakoreshe iyo planning familiale ariko nako nyene mugaba akagerageza kuvyara ku rugero
ego mugabo bakirinda ibintu by'imiti keshi birafite ingaruka mu magara y'abantu
none urashigikiye icyumviro cha president Magufuli cyuko abantu bakwiye kubandanya bavyara abana benshi kubwo kugira ubwoba yuko hashobora kuba gukeha abashobora gukora bafise ingufu kuko nkuko yabivuze kuri we mu minsi iri imbere naho umuntu azoba atakoresheje planning familiale muga agahagarika imvyaro bizogira ingaruka mbi ku bihugu ku kubura abakora
yaje yongira sino biharura gutya ariko gusa bintu byo kugenda bavuga ngo genkeneye kubyara babiri ugazihura arahagaritse kubyara bimutuma uhura umenga ejo none niyahagarika kubyara bigaca byanka burundu ejo babana babiri bagaca bapfa urumva ariko ariko ugatiyo menye rero icyiza ni uko yoharura akavuga ati jyewe ndabye uburyo mfise ngira nsaba Imana impangire urubyaro ingene nobyara gende ndasabye Imana impa abana batatu cyangwa bane Imana irabikora ata ibintu iri warajyamo byo kwiyugaza cyangwa gufata imiti narijya itera ingaruka mbi kuko hari abayifata ugahuriye imiti irabagira ingaruka mbi ejo ukazohura nibivuge kubyara biranze n'imyaka cumi iraheze kubera iyo miti iba yaramugiriye ingorane mu mubiri rero nicyo anura nuko na perezida Magufuli nuko yaciye abugara ahubwo ari kubasaba bagahindura nkene bigisha abantu ntibabigishe kuza barabaha inshinge cyangwa ibinini bakoresha bakabigisha nkene boza baraharura ibihe byabo kugira bashobore gutwara inda hageze abona ati umwana umwe arakuze uwundi bararirana atari ntahekana kuko uko upanga imyaka miremire yo hagati y'urubyaro n'urundi niko ushobora guhura wabyaye bake kuko uragera mu gihe cyo guca kubyara nubwo ukibyara ngo nuko wagumye ubyara
birumvikana cyane urakoze cyane rwose mushinga nawe Thomas turagushimiye cyane rwose ku byumviro byawe
murakoze na
duhura niwe gusa unahura n'inyishu niwe gusa unabara Minda kuingize nuvuge uriho uriho data numishe ingonga zawe kuvuka nuvuge membura nga minda yotewe vuga vuga ijambo rimwe gusa
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku mirongo ya telefone Kiyago. Twakire Pacifique wiriwe neza. Allo Pacifique? Pacifique uratwumva? Allo Pacifique ku Ijwi rya Amerika uratwumva ku murongo? Ndakeka rimwe akabazo mu muri telefone ya Pacifique. Ariko uburyo buhari mukuru w'igihugu Pombe John Pombe Magufuli wa Tanzania avuga ati uburyo buhari nta mpamvu abantu bakwiye gukoresha planning familiale kuguhagarika canke kugereranya imvyaro ati kuri we ntibikenewe ati abantu bo vyara bakarondoka iyo uburyo buhari mwe muvyumvira kwiki turumbara ndabwiye ko Pacifique yasuye kuboneka ku murongo wa telefone Pacifique uraho neza
nda kumeye cyane
ni byiza cyane icyumviro cyawe
je cyumviro mbona kweri ibintu byo guhagarika byo kugabanya ibyaro iri hano muri Afurika ari ingirakamaro cyane yanavuga ni Tanzania igiye kuvuga yuko abantu baguma babyara uraba ni uraze ingorane nizizogira Tanzania guza ahubwo zizogira n'ibindi bihugu bihana imbibi abantu ntibaba benshi muri Tanzania turayizi ni igihugu duhana ubumwe turakizi ntabwo ego kirifashe ariko nubwo coba cifashe abantu ntibabyara bisa n'uko n'abakobwa bakiri bato bato bazota babyara uko bigombeye abana babe benshi uzosanga mu myaka isa abana benshi batagira base barabataye kuko igihugu cyabo kirabashyigikiye rero uzosanga biteye ingorane nyinshi cyane muri icyo gihugu mu myaka iri imbere
kuri wewe ariko none ko yavuga ati umuryango ufise uburyo wo kwivyarira abana bipfuza naho baba ari cumi cyangwa bangahe uburyo buhari wewe icyo wanyu kibona gute
ikicyo ndakibona ko kuvuga ko uburyo bwoba buhari yego imiryango irashobora kubiza uburyo uno munsi umuryango ufite uburyo sikuvuga yuko abana bazobyara nawe ubwo buryo bazoca buhaba wewe urashobora kubyara abana cumi ariko ubwo buryo bwawe abana cumi bawe ntiwabyara abandi bana cumi ubwo buryo uvuze ntibuzobakwira nimba waba wari ufite itongo ringana n'amahegitari icumi niwo wagaburira abo bana bawe n'abuzukuru uzosanga biteye ingorane n'ubundi nta buryo bwoshobora kukwira uko kuko ntibabyara n'umwana tubyara n'umwuzukuru ashara uzosanga ari ingorane
birumvikana urakoze cyane rwose Pacifique
yego murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turakira ku mirongo ya telefone abanyonyi b'Ijwi rya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turihweza ivyo bimaze imisi bivugwa cyane cyane muri Tanzania aho umukuru w'igihugu avuga yuko planning familiale idakenewe abakenyezi bohagarika kuyikoresha avuga yuko cyane cyane uburyo buhari nta mpamvu yo guhagarika imvyaro nta mpamvu yo gukoresha planning familiale ati abanyetanzania bakwiye guhagarika kuyikoresha aravuga yuko yagendeye mu bihugu bya Buraya agasanga umurindi wo kuvyara warahagaritse waragabanutse abantu ntibafise abantu bakwiye bo gukora ubuzi akabibona ko ari nka bimwe mu nzitizi mu gihugu ushobora kwibonekeza iyo hakoreshejwe planning familiale abantu bagahagarika imvyaro reka twakira abandi banywanyi Mbonimpa ku murongo wa telefone uratwumva
ndumva neza
muraho neza
muraho murakomeye
ego uduhamagaye uri he
ndi muri Mozambique mu ntara ya Nambura
utumvirije kuri internet
ndambwira ku Facebook
turagushimiye cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ni cyumviro ye mu gihe iyo ndiko ndareba mu bantu guhagarika urubyaro ni byiza ariko bikaba bibi ku bantu baho mu bihugu bisanga ari bitoya bahise bakavuga duhagarika urubyaro kubera ikibazo cy'amatongo usanga amatongo yaraze ati amatongo dufise bo ariko hakaba hariho n'ibihugu byagutse bakeya abanyagihugu bakeye ubizi mpamvu urugasanga bobo hagati yabo bakeneye abantu urabona mu bihugu biba bimwe usanga byagutse basa n'abantu bakeye bakavuga ati dukeneye abantu babyare bagwire kugira ngo turonke abantu b'amatongo. Niyo mpamvu usanga mu bihugu by'iwacu nko mu Rwanda no mu Burundi usanga guhagarika urubyaro ari nk'itegeko cyangwa se ari ngombwa, ariko mu bindi bihugu usanga bifite intara zagutse amatongo barakeneye yuko abantu baho babyara kandi batarinze ngo tugere ku rugero.
Rero kuri wewe ntiyakoze ikosa canke mukuru w'igihugu cya Tanzania yarabifitiye ububasha kubona yahagaritse iryo shirahamwe gutangaza imigambi yo kubyara ku rugero, we nta kosa ubibonamo?
Ku bwanjye nta kosa yakoze kubera Tanzania ni kimwe mu bihugu yagutse, hariho intara usanga zisanwa bakeye usanga abantu bagwire, nta kosa yakoze kuruhande rwanjye.
None kuba kumva muri Mozambique byifashe gute, igihugu kimeze gute, abantu ni benshi cyane, abantu byifashe gute muri Mozambique?
Naho nyende ikibazo Mozambique kujyanye no guhagarika urubyaro usanga bitemewe neza, ariko hari amategeko yemera gukuramo inda ku muntu yabyaye umuntu atwaye inda atabishaka, usanga amategeko leta irayemera bo, ariko ugasanga bo hagati yabo usanga mu gihugu usanga ari igihugu gifise amatongo ndetse atakibazo cy'amatongo gihari. Ni kuvuga rero umuntu agera kwa ku rubyaro ari uko abyishakiye ku giti cyiwe, niko bimeze ngaha Mozambique.
Urakoze cyane rwose Mbonima aho muri Mozambique, turagushimiye.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kimindi no mu Kinyarwanda, turiko turaba ikibazo cyo kuvyara ku rugero canke kurondoka umurindi wo kuvyara ko wifashe cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini no muri Afrika muri rusange. Birumvikana ko turonse n'abantu bari muri Mozambique bakatubwira uko bavyumvira. Turabandanye ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri iki cyumviro cya Pombe Magufuli aho yahagaritse ishyirahamwe ry'Abanyamerika rifise ibikorwa byo guhamagarira abanyagihugu kugabanya umurindi wo kuvyara canke guhagarika imvyaro. Kuri Pombe Magufuli perezida wa Tanzania avuga yuko bidakenewe kandi yuko bategerezwa guhagarika ibikorwa byabo barimwo kuko mu gihugu ciwe abona yuko imvyaro zidakwiye guhagarikwa, abantu bakwiye kurondoka ahubwo bakavyara bakagwira. Radio Ijwi rya Amerika.
Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nalipa ngapi kwa uhai wako, umepana lini kwa kubarikiwa. Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako. Mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Tuko mbele zako tukiwa wanyenyekevu.
Turabandanya ikiyago cerekeye family planning, umugambi wo kugabanya umuvuduko wo kuvyara canke murindo kuvyara. Aho umukuru w'igihugu cha Tanzania we abona yuko mu gihugu ciwe abantu badakwiye guhagarika kuvyara. None mwebwe muduteza amatwi muri kumashikizwaza n'ivyumviro, mukeka ko hoba hari umugambi umugwi nako umugwi w'abanyafrika bafise icyumviro cyo guhagarika kuvyara kubera ubunebwe? Perezida John Pombe Magufuli wavuga yuko ufise uburyo ukwiye kubandanya uvyara, akavuga yuko abadashaka kuvyara ari binebwe. Mwe mubivuga ku iki? hari icyo cyumviro cyo kunebwa kurera abana cyangwa kuvyara mu Banyafrika cyangwa abantu muri kumwe mu karere
Dio sababu tasema sante Nishike mkono, nisianguke Nahitaji msaada, kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu baba Ili niwe wako,
wako
Kila pande ya dunia Kuna viumbe za kila aina Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba Ni mwenye kutujali Mungu Baba Ni mwenye kutupenda Nelipa ngapi Kwa uhai wako Unyepa lalini Barikiwa Mungu ni mwema mwenye neema mwenye rehema zote nishike nisianguke Nahitaji msaada kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu baba niwe wako Zako, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tuko mbele zako Tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tuko mbele zako Tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa wanyenye kefu Baba tupe amani ya nyo Tia sababu tuateza gita Ivi Tuateza gita Kwa sifa na kwa baba Kwa mtukufu wako Tukikukuza
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme cyane cyane no munsi turi ko tuganira ku tangazo rya President John Pombe Magufuli yashikirije ahagarika Burundi ibikorwa by'ishirahamwe ryo muri Amerika rikorera muri Tanzania FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imbyaro babicishije mu binyamakuru vyo muri Tanzania rero kubwiwe abona yuko ibikorwa by'iryo shirahamwe bidakenewe mu gihugu ciwe ni nyuma yaho mu minsi heze kandi yari yahamagariye abakenyezi kudakoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero avuga ko abantu badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu zo guhagarika imbyaro mu gihugu ciwe ivyo rero muvyumvira kwiki mubibona gute umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akahe kamaro mu karere k'ibiyaga binini akarere k'ubuseruko bwa Afrika canke muri Afrika muri rusange muvyumvira kwiki mbega abantu baba barabaye binebwe batipfuza kuvyara ibyo byose rero nivyo tuko turaganira twihereza hamwe ivyo mwiyumvira kuri iki kibazo cyane cyane nk'ababanyi ba Tanzania igihugu c'u Burundi u Rwanda na Congo abari muri ivyo bihugu muvyumvira kwiki umurindi wo kuvyara urakenewe kugenzurwa nivyo rero tuko turaganira twakira abanywanyi bishuko rya Amerika ngo bashikirize ibibazo n'ivyumviro Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 canke metero 25 31 canke 41 radio ijwi rya Amerika.
Nacho vyatanze uribuko iri ngo bisuko bisa Ngiyane me byose byo mwisi Nacho vyakoze Nacho vyatanze Mukuvuka umuntu siwe atore kitsina siwe hitamo ninde yongira ubitanga numuremi wesoko ya byose
Tugaruke rero ku mirongo ya telefone twakiriye ibyumviro by'abanywa y'ibiradijwe rya Amerika ku kibazo cy'uyu munsi. Jean-Claude uraho neza?
Muraho
urakomeye.
Ningoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Murenge wa Gashanda.
Wowe kabisa uratwumva gatanu kuri gatanu buri munsi.
Njyemba ndiho buri munsi gatanu kuri gatanu kabisa.
Icyumviro cyawe?
Nuko bimeze nyine kubera insanganyamatsiko mwagarutseho ku gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Yewe ukuntu mbyumva nuko wenda barebe ukuntu babikemura hakiri kare. Wenda bakajya bagakora nk'inama wenda nk'icyo gihugu cyabo bakabyigaho.
Urabona
nko muri East African Community wenda bakareba ukuntu nk'abaperezida babahuriye ku muhora wa ruguru ukuntu barebe ukuntu babikemura bakiga kuri icyo kibazo bakareba niba gishoboka koko.
Ubona none ari ingingo nziza yafashe yo guhagarika uko kwigisha kuvyara ku rugero cyangwa guhagarika imvyaro kuri we igihugu ciwe ntikibikeneye.
Urumva nyine nago ingingo naga ari nziza naga igihe kiza yafashe. Kuko urabona hari benshi babikeneye kuba byabagirira inyungu cyane muri icyo gihugu cya Tanzania. Ubwo rero yabihagaritse nk'uko nguko harimo ababirenganiramo bakabasha kudakurikira izo nyigisho abahagaritse zakabagezeho. Ubwo rero uri kumva nyine ngiye kukivuza cyane uko mbyumva. Nuko nk'abakuriye East Africa bareba ukuntu birakagenda nk'abaperezidenti nabo bakamugira inama nka mugenzi wabo bakareba ikibazo cyaba kirenda kwasizwa ku murongo wenda amasomo akagomeza agatangwa neza mu gihugu cya Tanzania. Yewe niko nabyumvaga kabisa.
Kuri wewe none ubona rimwe na rimwe ho bahariho nk'uko yabivuze ubunebwe bw'abantu badashaka kuvyara? Ego nivyo wavuze yuko hariho inyigisho abantu benshi bakwiye kuronswa kubijanye no kuvyara ku rugero canke bijanye n'amagara y'umukenyezi mu bijanye no kuvyara, ariko ho bahari ico ciyumviro we abona yuko hariho ubunebwe bw'abantu badashaka kuvyara kubera ubunebwe. Uciyumvira kwiki?
Icyo abantu badashaka kuzihara cyo kubera ubunebwe.
Cyo bari cyo?
Urabe nyine urumva. Ubundi kubyara ntabwo wagwa ngo nukubera ubunebwe bw'umuntu, ahubwo ari igihe ureba ukabona wenda nk'ubushobozi ufite ukavuga ati wenda nzabyara abana banaba bitewe n'ibyo mfite byabatunga n'ukuntu nawe babaho mu buzima bwiza.
Ariko
nimba umuntu w'umuturage wa Tanzania avuga ni byinshi n'izo zatuza abana banjye akavuga tena nzabyara batanu cyangwa barindwi fite ibizabatunga nta kintu bazamburana, ntabwo wava ngo nukubera ubunebwe kubwo kuvuga ko atabatunga ahubwo yabatunga.
Ni ukuvuga kuri wewe
icyo ari cyo cyose buryo gikora bitewe n'ubushobozi ufite. Igihe ubona ufite ubushobozi buhagije no kuba uzagufasha mu byo ugiye gukora nta kabuza kuvuga ngo ntabwo wabikora.
Ariko kuri wewe ku muco kinyafurika cyangwa ku muco yo mu karere abafise uburyo bakanka kubyara, we kuri we ntubona yuko byo bari ubunebwe? Ntibiragira kuri urwo rugero rwaho abantu bavuga bati je ndafise uburyo ariko nta bana nshaka, ubona bitaragira kuri urwo rugero?
Aya ntabwo urwo rugero ruragerwa nk'ubwo kubanga nk'inanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo akanga kubyara ubishaka kike mba wenda nk'ikindi kibazo nabo batiyana nge ntabyo nshaka ariko byawe n'amakosa. Ntabwo numva ko byaba nk'impamvu yo kwanga ubunebwe, ntabwo ari ubunebwe. Si ugira ngo akanga kubyara ugira ngo uri muzima nawe akanga kubyara cyangwa afite ibizabatunga.
Hariyo abantu usanga bavuga bati jewe buriya nta bibazo by'ukwiruka inyuma y'abana nshaka ndafise uburyo, ariko ugasanga ni bya bindi abantu bavuga ngo ni kugira ibyumviro by'ikizungu.
Ibyo nyine urabona burya hari inyumviro umuntu afite muri we kandi udashobora no kumukuramo, ashobora kuba ari ibyo bitekerezo afite kandi burya nimba avuze ngo ye nzabyara umwe iyo aba afite ubushobozi apfa kuba ari we wabyishyizemo muri kamere z'umurimo.
Birumvikana cyane rwose, turagushimiye cyane rwose. Ndashimiye n'abashikirije ibyumviro kuri iki kibazo cy'uyu munsi. Hari mu kiganiro muri Isanga mwari kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ndabashimiye, mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
turashimiye mugenzi wacu Oriane itanga ishaka mu kiganiro